Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabaye nikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize.
Nukuri twarashimye mu guseve ubu tugeze no mu gwego ushimye mu hutukaze no mu tusi baramugu jewe shimye mu tusi kazi mu muhungu wanje akabigashimana kamuresha kamutwa.
Abo ni bamwe mu banyagihugu wo muri komine Rutegama ni mu ntara ya Murambya bakozwe ko na magume Burundi bwagiye buracamo muri kahise bashima ko bariko baratera intambwe mu kunywana ariko basaba umugwi seve ujejwe kunywanisha hamwe no kurondera ukuri kubafasha kugira ngo baronke ishumbusho. Ibubanza tuvuga kwitunganiriza imigambi kugwaruka imyaka itatu irangiye urugera kuri cumi rushize imitahe hamwe rugashingishira hamwe gwise code kome nyunganira ibyamwe byabyo ubu birashimwa.
Uwo mugambi rero uradufasha cyane ukora mu bwizigirwa turafise urunani rw'abandi bakenyezi gusoko nkuru ya bubanza kandi tumaze kwiteza imbere.
Twabateguriye n'ibijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru dushimikira ku munsi mpuzamakungu wabuhariwe wahimbajwe kuri uyu wa gatandatu mu Burundi nko ku isi yose. Abamenyesha makuru mu Burundi bavuga ku iki?
Hamwe turashima ariko ahandi naho tukanegura ku bijyanye no kudaha amakuru abamenyesha makuru.
Yamara rero inama nkuru y'igihugu jejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu ntibibonuko.
Abamenyesha makuru bo mu Burundi bari mu bamenyesha makuru bubahirijwe.
Utuma amajwi bashikira ni Kofi Uribyerubira Intwari twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nasubiye kubaramutsa abanyagihugu bo muri komine Rutegama mu ntara ya Murambya bakozwe ko na magu mu Burundi bwagiye buracamo muri kahise barasaba umugwi seve rujejwe kunywanisha hamwe no kurondera ukuri gufasha kugira ngo abanyazwe bashumbushwe. Yamara rero ico bashima nuko kuva aho ibikorwa by'amatohoza birangurwa n'uwo mugwi bitanguriye atabacinubana aho muri komine Rutegama bamaze gusasumwa nk'abakozwe ko nayo magume barenga igihumbi muri komine umugwi seve urabizeza byo basaba. Ni inkuru ya Claire ya Kankundi.
Abo banyagihugu bo muri komine Rutegama mu ntara ya Murambya bavuga ko bashimishwa n'ibikorwa byo kunywanisha byakozwe n'umugwi ujeje ukuri ukuriye kuriranira no kunywanisha abarundi severe.
Nukuri twarashimye umugwi severe ubu nta mutuza akivugana n'ubundi nabi ubwo n'ubundi muntu ngurya muntu yanyishiye umuntu cyangwa n'ubundi muntu yanyishiye umuntu ubu tugeze no mu gwego ushimye umuhutu kazi no mu tusi baramugu jewe nshimye umutusi kazi mu muhungu wanje akabigashimana kamuresha kamutwa ubu retwa twatakwa na kosevere yari yagize neza ubu tugenda neza duhuze akubiganiro niwo mutasangiye imigambwe ubu muri carana ngaha mukagani ariko mu minsi yariwo mutasangiye icyimvira cy'umugambwe ntimwigira mwicara
ariko bagasaba ko uwo mugwi wofasha ngo injyane ntidisubire kwibonekeza mu gihugu.
Kandi icyo nusaba je nusaba yuko muri uwo mugwi ujeje kugira ngo uhanure nusaba yuko ibyo bintu bo bibuza ntibize bigaruke
bakabona ko ukunywanisha nyako koca mu gusubizwa ibyabo canke guhabwa indishi yakababaro.
Kuvuga ibyo twanyazwe byo ntivyobura ntwe twari dufise inka zose zaragiye n'ibintu byose byo mu nzu byo byarasawe twasaba rero umugwi severe imbari y'ikintu wodushumbusha kuvyo twabatwarabuze ubishoboye wobidukorera
bujyanye wabyo yashoboka buduha gashumbusha erega burya twaratabagaye jewe nk'ubu nitwazi inkoni burya sinitwazi inkoni kera nari inkomeye aha burya ukuguru kwaragegenutse urumba urabona ko bagize kundasa bagaca bajyanana n'abantu bane burya baraduhoneje mu muryango ahubwo nusaba yuko nimba byoshoboka muduhindisha akababaro
naho bemeza ko inyigisho ku bijyanye no kunywanisha zobandanya
ahubwo muri abandanya kugira ngo aba bana bacu turiko turavyaru baze bakurana umutima Museveri iki yatwigisha ntihagire umuntu agasura gusimbira kundi nk'igikoko aza kumuhora ubusa ataca ari karamuzika
urongo uyu mugwi Severe Petero Caraveri ndayicariye amenyesha ko ukuri ariko kuza imbere mu kunywanisha.
Ubu butumwa bwo kurondera ukuri kunywanisha nibusiga inyuma gusubiza ivyabo ababinyazwe mu bihe by'ubwicanyi by'ugwimo butandukanye bwabaye mu gihugu.
Inyuma ya rusansuma rw'abarundi bahitanywe n'ubwicanyi mu bihe bitandukanye by'amakuba igihugu caciyemwo yatunganijwe n'umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi Severe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani muri komine Rutegama abantu igihumbi kimwe n'amajana umunani n'umwe nibo basansumwe ko bahitanywe n'injyane nk'uko vyemezwa n'uwo mugwi.
Claire ya nkundiye kuri wa gatandatu mu Burundi nko ku isi yose hahimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru uyu mwaka Burundi bwashimikiye ku buhinga ncurano ico bita intelligence artificielle mu gifaransa umunsi ushitse ariko mu gihe bamwe mu bamenyesha makuru bakorera mu gihugu banegura ku bwigenge bwo kumenyesha makuru buja burahungabana mu gihugu bakerekana nko kudashobora gushikira makuru yose yerekeye ubuzima bw'igihugu hamwe n'ikubagurwa bamwe muri bo bakigirirwa abaganiye na radio indundi kiritiho kuri wa gatandatu basaba ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwo kubahizwa mu mpande zose
ubwigenge bwo kumenyesha makuru hamwe turashima ariko ahandi naho tukanegura inyifato kubijanye no kudaha amakuru abamenyesha makuru gasanga mu menyesha makuru ariko arahangayika arondera naka yanka kuvuga hanyuma no vuga kandi yuko hariho ibintu bibabaje aho tukibona abamenyesha makuru usanga bahohoterwa bagategwa ubwoba
kuri jewe no vuga ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru ahanini ntibwifashe neza cyane kuko hariho nk'umenyesha makuru ashobora kugenda kurondera inkuru kanaka ugasanga ntiyoroherejwe cyangwa ugasanga mu bindi byose haba umuntu asabye inkuru akamubwira ati nta nkuru nshobora kuguhereza ngira ni kubera ubuzima Burundi buko buracamo canke kugereje ibintu by'amatoro ugasanga kumvuze uko ashaka kwikingira ugasanga nta makuru aguhaye kandi yo kugirira akamaro umwuga wawe
ubwigenge bwo kumenyesha makuru ngaha mu Burundi buragoye cyane nuko ukuntu abamenyesha makuru bakubagurwa iyo bariko baratsa kurondera makuru wowe utwigoro kugira ngo ibibazo bihanze umuga kumenyesha makuru bihave
numvuga yuko ubwigenge bw'iwacu bitifashe neza uravye makino gihe kuko urabona hariho ibintu usanga bigoye makuru usanga ariko aratugora kuronka bivanye naho yakenereye n'uwo yashaka ugasanga ntari karaguha makuru nkuko byategerezwa ugasanga uratelefonye umuntu uramubuze noneho urabona ko bice byongera ko bibijanye nuko hari abanyesha makuru bariko barahohoterwa abandi bagafungwa urumva rero ni ibintu bitameze neza
patiye mu mwaka wa 2015 kumenyesha makuru byari bigoye cyane tugiranije n'uyu munsi ariko ndabona ku bwanje ko hari akagihaze ariko hariho abo fasha kugira ngo ako gahaze gatorego umuti ndavuga ariko hakiri intambamye kuko hari n'abantu twita ko bari kuduha makuru baba muri leta cyanke n'ahandi ugasanga nazo turonse kandi bo bategereza kubiduha cyo gihe rero acyagwirira ibihuha nico gituma rero nari mvune akagohe abantu bajeje gutanga makuru mu nzego zibire kuriwe ko boza baraduha makuru kugira ngo ibihuha bigabanuke
kubera ibyo bijanye ni kubagwa ry'abamenyesha makuru nkuko birutse gushikira wiri kwizera akorera radio ubonesha FM kuwa 28 ndamukizu uyu mwaka muri kaminuza y'u Burundi ibimenyesha makuru 8 byigenga bikorera hano mu Burundi kuri wa gatandatu byasohoye rwandiko rwiyamiriza iyo ngendo ubwo rwandiko rwatewe ku mukono n'abayobozi b'ibyo bimenyesha makuru gorekana ko bikorwa nk'ibyo biburabuza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ubuzima bwa kiremwa muntu amwe n'uburenganzira bwo kuronka inkuru ku banyagihugu bikaza byiyongera ku byakorewe abandi bamenyesha makuru imbere yaho mu gihe ubwigenge bwo kumenyesha makuru busanzwe butangwa nibwizwa nshingiro ry'u Burundi co kimwe n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono ibyo bimenyesha makuru byateye umukono kuri urwo rwandiko rero bisaba abafata ingingo mu gihugu gutanguza amatohoza kandi ataho yegamiye ku byabaye ku mumenyesha makuru yikwizera hamwe no guhana by'akaruriro ababigizemo uruhara bose bikiyemeza ko byiteguriye kuguma bikorana n'inzego byega kugira ngo ntihasubire ku ubwoba mwirangurwa ry'umwuga wo kumenyesha makuru binashimwe twigoro tumaze kurangurwa n'ubushikira ngangi mu byo bujejwe harimo ibyo kumenyesha makuru hamwe n'inama nkuru y'igihugu hijejwe kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi kugira ngo habe intambamyi zibuza ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihugu ibyo rero bituma ishyirahamwe Parsem yishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo risaba ko hosubira gutunganywa inama rukokoma yerekeye ibyo kumenyesha makuru umuyobozi w'iryo shyirahamwe w'igihugu Faustino Ndikumana amenyesha ko hamwe ibyafundikiwe mu nama rukokoma nk'iyo iruka kubera mu ntara ya Gitega mu 2022 byoja mu ngiro ubwo bwigenge bwo kumenyesha makuru bwo heza ugatsimbatara
bwo kumenyesha makuru bo bunyi muvuga yuko ibintu bijya mu manama tukumvikana wabona ko byagira biteza imbere igisata usanga mu kuja mu ngiro biriko birabindi harabaye inama yabereye Gitega itwa ni etat general de la cédula communication turerekana ibintu byose aho byoca ama tadasubire yigenge ya kore ya denonce bitariko biragenda yerekane ibintu mu gihugu ni sene se barakurikira akora neza tari kirarengera ariko nibaza ko bitabana ivyo ko byari byifujwe ningene abaye autoritasyo gutanga makuru bakayatanga ku Barundi abandi bakamenya inkuru nyene itomoye bashora kujukura inkuru muri leta mugabura bona yuko date bisubira inyuma numva yuko bitabaye ko twabyifuza uravye ama recommendation yarari nibaza ari uko kujya etage nero yabaye yogaruka ikigwa idonido kugira igisatsi abanyi cy'amakuru gishira tegeri ko niyo rwangiturire turavuga yuko la liberté de la presse gusansira iyo joze bitagaje tagishobora kuba liberté de la presse nibikibaye usanga nyaka yatubwiye naka yatwibigarukiya kugumisha rwa cyukumura naha ashira muri conditionnaire ntacyo bakubwiye inkuru ingena amakuru atanga ubona kanoviru ariko byasubiye inyu inyuma rero umva rero cyo gitwe twagiye tukira tubitume byo sura bikaboneka kumbe bijanye rero n'uburyo kandi mukoresha igihe bushigikirwa byari ibintu byinshi ijya strategy rero ijya etage zombi na communication ba ku myaka 10 niyo zirabimfaka na demokrasi nta ntware birubwa igisata bishaka kugidakomeye
ku ruhande rwaje ariko inama nkuru y'igihugu jejwe kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi ibona ko muri rusangi ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihugu bwubahirijwe urongoye ugo rwego Esperance Ndayizeye ashikiriza ko abamenyesha makuru bakingiwe ku rubuga ariko anatera kamo inzego zirondegwa kwa makuru korohereza abamenyesha makuru kuyashikira umviriza ambassadeur Esperance Ndayizeye ngo inama nkuru y'igihugu jejwe kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora
abamenyesha makuru bo mu Burundi bari mu bamenyesha makuru bubahirijwe barondera makuru bakayashikiriza uko bivuza kandi nikimenyamenya ibimenyesha makuru bivuka mu Burundi uwo bigeranya n'ibimenyesha makuru bivuka mu bindi bihugu cyo muri kano karere yosanga mu Burundi bimenyesha makuru bivuka ku munsi ku munsi uwo muntu gahemo yoshinga ikimenyesha makuru ahantu atigenga yo barinde rero nashaka ndabahumurize n'ukuri twebwe turazi neza yuko Burundi kugubahirije ubwigenge bw'umenyesha makuru kuva no kugwegoheje urwo mukuru w'igihugu birazwe neza yuko umenyesha makuru mu Burundi yubahirijwe kuko afite uruhara ntangere mu buzima bw'igihugu turaze kandi yuko ubwigenge bwiwe bugarukira aho ubwigenge bw'abandi butangurira aje gituma cyo tuvuga duti umwe wese amenye ahagarukiriza kugira ngo inkuru itegeze kuba neza zitangwa neza atawu urenganijwe atawumva yuko ahote hanyuma turuvuga tuti abajeje gutanga makuru ni mugarageze muhe uburenganzira umenyesha makuru ashobora gushika inkuru iri ashobora kwishikiriza mu mwigenge bwiwe rero umenyesha makuru ubwo bwigenge arabugumana kandi n'umutekano wiwe nk'uko umutekano w'abenegihugu w'u Burundi nawe nyene ucungerewe umenyesha makuru nawe nyene nk'umurundi umutekano wiwe uracungerewe
tubamenyeshe rero ko muri uyu mwaka w'2025 icegeranyo cishiramwe mpuzamakungu riraba ibyo kumenyesha makuru bita Reporters sans frontières mu Gifaransa rishira igihugu cy'u Burundi mu kibanza cijana na 2025 ku bihugu 180 byakozwe kw'amatohoza kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu mwaka uheze naho Burundi bwari mu kibanza cijana na 3 byerekana ko bwasubiye inyuma ibibanza 2022
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru imyaka 3 irarangiye kuva mu 2021 hari ugwaruka ruba ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza gwifata ingingo yo gushira imitahe mito mito hamwe rushika ku rugero rwo gushingishira hamwe byo kwiteza imbere ubwo gwaruka rwabitanguye rwizwe n'abantu 10 urukaba rugeze kubarenga ijana rugashima impinduka imaze kuba mu iterambere ryago hamwe n'iry'abagwegereye umukuru w'iryo shirahamwe bise Code Komenyunganira asaba ubufasha bw'izindi nzego ego yemeza ko iryo shirahamwe rifisi ihangiro ryo kugurura ibisata gushika mu zindi ntara n'inkuru ya Alex Nkeshimana akorera mu ntara ya Bubanza
batanguye ikoperative mu mwaka wa 2021 ari urwaruka batarenge 10 ku mutahe w'ibihumbi 100 ku munywanyi bakabageze ku banywanyi 108 iyo koperative iratanga ingurane irihwa ku rugero tavuna ibice bitatu kwijana uyu munywanyi ndayishimiye Anita twasanze ku TV afisi yo ngurana aremeza yuko ubu ariko aratera imbere mu rudandaza rw'amavuta akorera ku isoko kubera aronka umutahe bitamugora
ku ruhande rw'uwanje nakoze umugambi wo kurangura amavuta nkarangura amavuta mu gitondo hanyuma nkaca ngenda nkayatanga make make naranguye ku mabido inyungu mba naronse nca ntwara muri microfinance akanyungu gatoya kibice bibiri kwijana by'amafaranga baba banguranye ku mugoroba nkaca ndayasubiza uwo mugambi rero uradufasha cyane kandi ukora mu bwizigigwa turafise urunani rw'abandi bakenyezi dusanzwe dukorana mu soko nkuru ya Bubanza kandi tumaze kwiteza imbere jewe nahereye ku bibido zibiri ubu ndarangura gushika ku bibido 8
iyo koperative iratanga n'ingurane ku bavyeyi bafise amikoro make yo kurihira amashuri abana babo bakazabarariha bukebuke ku kwezi nize Imana Jacques aremeza yuko yafashijwe muri ubwo buryo kugira ngo yige yongere ayangize kaminuza aheje amashure ubakabaciye aba umunywanyi yinjye muri iyo cooperative Kodeko menyunganira
nari umunyeshure byabigoye kuri hinzu misi yose gukwezi tuvyumvise mu vyeyi wanje arabitura bacha bariha inzu umwaka wose nawe acara azaragenda abishura makema kawe azararonka nyimba rose igihumbi agenda ashirayo arose bibirashirayo ariko bobo barishuye umwaka wose nkacambaho neza ntekaniwe aho nari impanze byaramfashije ushika ndinde mpeze ishure
ikigashu irongoye Shima Nestor akaba yemeza yuko bimwe mwihangiro bari bihaye byo gushira amwe inguvu kugira ngo bagwanye ubukene n'ubushomeri baje amashure ariko barabishikako kugira ngo borohereze abanywanyi bamagira manama buri kwezi bakaba bifuza ko bashika kwihangiro byo gushikana cyangwa kugurura ibiro bakoreramo muzindi ntara
twifuza kuzongana nkuko na Copec imeze natwe tukaba nkayo twuguza ama branches mu gihugu cyose
kode ko munyunganira ikaba ifise abakozi bashika batatu bafise ama contract mu gihe bageze ku mutahe w'imilyoni 130 ariko rero iyo cooperative ngo yacari mu rwego rugira kane rw'amashira hamwe yo kuziganya no kugurana na Alexis bari wanza radio indurikizyo
Umwimbu mu by'ubutunzi mu gihugu uyu mwaka w'2025 ushobora kwiyongera gushika ku bice 4.6% mu gihe mu mwaka uheze leta yawuharura ku bice 3.9%. Ibi byatangajwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje w'iby'ubutunzi ni mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka higwa integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga ritizokoresha muri uyu mwaka w'2025 2026 umushikiranganje Nestor Ntahontu uye asigura ko mu bizokorwa kugira ngo mwimbu duge harimo uburimyi ubworozi kubijanye no kugwiza amasoko ntanga nguvu hamwe no gukomeza igisata c'ubutare
nkuko uno mwaka twari twongereje ubutunzi imwe byita croissance économique y'ibice bitatu n'uduce 9% tukagomba rero yuko tuzoca dushika kubice 4.6% ibikorwa rero byose twategura kwari kugira dushobore gushika kuri iyo hangiro yo kuzogwiza umwimbu kugira tugire dutere imbere croissance économique ingana na 4.6% ibyo rero twaciye dukorera ko cyane no burimye n'ubworozi no gufasha cyane kuzana umwavu uzofasha abarimyi n'aborozi no shigikira cyane ibitegwa njabuka amazi ndetse n'ibitegwa bifasha mu guhingura umwimbu uca ujabuka inyuma y'igihugu twarihangiye kandi muri iyi bije kuzogwiza amatara n'amazi ndetse no kubandanya dukora mu byo ubutare kugira bushobore gusahiriza ibi bisata novuga ibisata porteur de croissance nk'izo agriculture élevage ndetse na transformation
umushikiranganje Nestor Ntahontuye ajejwe iby'ubutunzi naha duciye turangiriza no makuru nabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya uko twumviriza shimiye kandi na Kofi urubyiruwe intwari niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza mu bande mukurikirana n'ibindi biganiro byacu abafise imanza muzisozere neza
Nolis Nduwimana